Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Ishuti ya Bose. Mwiriwe neza shuti muduteze amatwi. Ni video niyo ngabo abaramutse abahitaze mu makuru y'aka kanya. Ishirahamwe Avod irihurikiyemo impfuvyi n'abafakazi babashikiranganje babiri bapfuye na President Cyprien Ntaryamira mu mwaka w'1994 isaba ibihugu bigenzi by'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri ubwo rupfu.
Ishirahamwe Avod irababazwa no kubona imyaka 27 iheze inyuma y'icyo cyago abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco kubyabaye.
Uwo ni Adele ahishakiye arongo ishyirahamwe Avod. Ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashikira iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukora mu Burundi. Muri Mozambique umuyobozi w'ingabo z'igihugu zigwanira mu gisagara cya Palma General Chongo Didigal avuga ko bishe abagira iterabwoba benshi. Muri Israel urubanza rw'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu rwabandanije uno munsi kuwa mbere. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yateye igikumu ku itegeko rimuha uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza izindi manda zibiri. Abakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu Bwongereza aho umushikiranganji wa mbere Boris Johnson yatanguje umugambi wo gupima abantu benshi COVID-19 uko ibikorwa by'ubutunzi bigenda bisubira kubandanya. Eugenie Mukankusa aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Ministri Johnson yatangaje umunsi ku wa mbere ko buri wese mu Bwongereza azabasha gupimwa COVID-19 kabiri mu cyumweru mu ngamba nshya zo gukurikirana iki cyorezo mu gihe abantu bagenda basubira mu buzima busanzwe n'inkingo zikomeza gutangwa ku muvuduko wazo uri hejuru. Johnson witezweho mu mugoroba kuri uyu wa mbere kwemeza ingamba zo gutangiza ingendo mpuzamahanga no gufungura inzego zimwe z'ubukungu, yavuze ko gahunda cyo gupima abantu benshi ishobora kubuza ikwirakwira rya virusi kandi abantu bayifite batagaragaza ibimenyetso bakamenyekana. Mu gihe uburayi bwinjiye mu bindi byiciro byaguma mu rugo mu rwego rwo guhangana n'ubwandu bushya, Johnson yashyizeho umugambi wo koroshya inzitizi kuri aya mezi ari imbere. Ibi ni ibintu bizafasha cyane igihugu cye cyabaye kimwe mu byazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Ministri w'ubuzima Edward Elgar yavuze ko ibipimo bishobora koherezwa mu ngo cyangwa aho abantu bakorera cyangwa bakaba babifata muri za farumasi cyangwa se ku bigo bipima. Yavuze ko adashidikanya ko abantu bazishyira mu kato kuko barimo gukora igikwiye.
Urakoze Eugenie. Muri Mozambique umuyobozi w'ingabo z'igihugu zigwanira mu gisagara cya Palma General Chongo Vidigal avuga ko bishe abagira iterabwoba benshi. Ibindi kuri inkuru twumvirize Thomas Kamirindi.
Bwa mbere kuvinya ishyamba zigaruriye Palma mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu mu kwezi gushize, abanyamakuru barahasuye ejo. General Vidigal yababwiye ko imirwano itararangira neza ariko ko babohoje umujyi hafi ya wose kandi ko bishe abaterabwoba benshi. Yasobanuye ko bakibabarura umubare w'abantu bose hamwe kandi bahitanywe n'intambara nawo nturamenyekana neza. Abanyamakuru babonye imirambo mike mu mihanda, amazu yabomaguritse n'imodoka zabaye imiyonga, ibitaro, amabanki n'inyubako za leta byarasenyutse. General Vidigal yababwiye ko iriba rya gaz ryo ntacyo ryabaye kandi ko naryo riri mu maboko y'ingabo ayoboye. Palma ikize kuri gaz cyane, gaz icukurwa n'ikigo Total cyo mu Bufaransa. Umujyi wa Palma wigaruriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize n'inyeshyamba zivuga ko ari izo mu mutwe wa leta ya Kiyisilamu.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Muri Darfur mu burengero bw'igihugu cya Sudani, intambara z'amoko zahitanye abantu 18 zikomeretsa abandi 54 mu gisagara cya El Geneina. Temishimwe arabashikiza iyi nkuru.
Komite y'abaganga bakorera mu burengerazuba bwa Darfur kuri uyu wa mbere yatangaje ko imirwano ishingiye ku moko iri kubera muri aho gace yaguyemo abantu 18, abandi bagera kuri 54 barakomereka, ubu bakaba bari kuvurirwa mu bitaro bya Al Janeina. Abdelhaman Ahmedi nk'umutangabuhamya wabyiboneye yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ku wa mbere twakangutse twumva urusaku rw'amasasu kandi imirwano iri kugenda ikwira ahantu hose mu nkengero z'umujyi wa Al Janeina. Iyi komite y'abaganga yavuze ko imbangukiragutabara yayitwaye abakomeretse nayo yagabweho igitero. Yongeyeho kandi ko ibitaro bikiri kwakira abakomeretse. Umuryango w'abibumbye uvuga ko akarere ka Darfur kabayemo amakimbirane akaze yadutse muri 2023 yaguyemo abantu bagera ku 300,000 naho abagera kuri 2.2 million bavanwa mu byabo. Amakimbirane yagiye agabanuka uko imyaka yagiye ihita ariko ashingiye ku moko yo ahora muri kano karere kubera gupfa ubutaka no kutagira amazi. Mu kwezi kwa mbere abantu barenga 200 baguye mu mirwano ishamiranisha amoko. Guverinoma irihubu irasaba abantu kubaka amahoro hagati y'imitwe y'inyeshyamba iri mu turere dukomeye muri Sudani harimo na Darfur. Mu mpera z'umwaka ushize umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bashoje ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri Darfur bwari bumaze imyaka 13 mu gihe abaturage bo batinyaga ko indi mirwano ishobora kwanduka muri ako gace.
Tugushimire team. Muri Israel rubanza rw'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu kwabandanije uyu munsi mugirona ni rw'imigambwe arimwo rushaka uburyo bwo gushiraho leta nshasha. Thomas Kamirindi aduha ibindi.
Netanyahu n'abavoka be bari bicaranye mu rukiko yahamaze umwanya yumva ukuntu umushinjacyaha asoma ikirego maze aza gusohoka arigendera mu gihe umucamanza yaratanze akaruhuko gato nyuma y'ijambo ry'umushinjacyaha na mbere y'uko atangira kumva abatanga buhamya. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko Netanyahu yakoresheje umwanya we ukomeye wa minisitiri w'intebe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu nyungu ze bwite zo kubona indonke. Netanyahu arega ibyaha bya ruswa, we arabihakana. Niwe minisitiri w'intebe wa mbere na mbere wa Isirayeli uburanishijwe akiri ku butegetsi. Mu gihe Netanyahu yari mu rukiko, perezida wa Repubulika ya Isirayeli Reuven Rivlin yatangiye ibiganiro by'iminsi ibiri n'amashyaka ya politiki kugira ngo amuhe amazina y'ushobora kuba minisitiri w'intebe mushya. Nta shyaka na rimwe ryabonye amajwi y'ubwiganze busesuye mu matora aherutse ku itariki ya 23 y'ukwezi gushize. Likud rya Netanyahu riza imbere ariko rikeneye gufatanya byibura n'irindi rimwe kugira ngo ribigereho. Mu nama na President Rivlin, Likud yamuhaye Benjamin Netanyahu irishaka rero ko ari buza ba ministri w'intebe utaha. Ibinyamakuru byo muri Israel byatangaje ko Rivlin yaba yavuze ko atabona amashyaka ashobora kwishyira hamwe kugira ngo akore guverinoma nshya, bityo ko afite impungenge z'uko Israel ishobora gusubira mu matora yaba abaye aya gatanu mu gihe cy'imyaka ibiri yonyine gusa.
Urakoze Thomas. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yateye igikumu ku itegeko rimuha uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza izindi manda zibiri. Eugene Mukankusa abandanye iyi nkuru.
Uyu munsi kuwa mbere Perezida Putin yasinye itegeko rimwemerera manda ebyiri zindi, ubwo manda ye y'ubuyobozi ari mu bu izaba irangiye mu mwaka 2024. Ibi bigaragara mu nyandiko yashyizwe kuri uyu wa mbere kuri site web ya guverinoma. Ni itegeko rishobora guha Putin inzira yo kuguma ku butegetsi kuzageza mu mwaka wa 2036 igihe yahitamo kubikora no kongera gutsinda itora. Ibi bikaba bigaragaza impinduka zashyizwe mu itegeko nshinga ry'Uburusiya mu mwaka ushize.
Tushimire bagenzi bacu ku makuru yo hirya no hino ku isi bahereje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri internet kuri adresse www.radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ishyirahamwe Avod rihurikiyemo impfubyi n'abapfakazi babashikiranganje babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira mu mwaka w'1994 risaba ibihugu bigenzi by'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri ubwo rupfu. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Burikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye.
Mwitangazo cy'ishyirahamwe Avoda ryasohoye kuri uyu wa mbere gibukije ko Perezida Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta yiwe aribo Bernard Chiza na Cyriax Mbizi. Rimenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu barutagira ukungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Ibyo bazi cy'ishyirahamwe kugeza ubu ni byinshi. Adela Hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ishyirahamwe Avod irababazwa no kubona imyaka 27 iheze inyuma y'icyo cyago abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku byabaye. Nicyo gituma ishyirahamwe Avod bisabye ibi bikurikira: ubwa mbere kuri leta kukuri kuri iryo bara ryaguye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'imfubyi z'abo bahisi buzibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiranse.
Abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cyane cyane bibanye by'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe.
Ku bihugu bibanye bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa Nyenicyubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri gutohozwa kuko ubu imigenzanire myiza y'u Rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba twishima. Icya kabiri twasaba ko hoba intererano ikwiye kugira urwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'u Burundi zitarakurikizwa.
Ku munsi wa gatanu w'indwi ishize Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu c'u Burundi kiticaye. Hari mu kiganiro abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu.
Ikibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafise inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntivyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu ariko leta taniyaze kuko urubanza ruriho abo vyega barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti izo nzira ziriko zirakurikizwa turindiri kizovamo.
Cyprien Ntaryamira yapfuye ku myaka 39 gusa yari mukuru w'igihugu wagira kabiri wo mubwoko bw'abahutu arongoye Burundi nyuma ya Melchior Ndadaye. Yari yagiye ku butegetsi kwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1994 akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu cya Tanzania. Eloge urika neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Burundi kandi ishyirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashikire iterambere rirama ryasuye kwemererwa gukora mu Burundi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe yafashe iyo ngingo. Iryo shyirahamwe ryari ryahagaritswe ryagirizwa ko ibikorwa byaryo bicafuza isura y'igihugu n'abategetsi bikanabangamira amahoro n'umutekano. Irindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ingingo y'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishami ryigenga PASEM gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwari ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi ibiri rihagaritswe. Ubutwari iryo shyirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi. Faustin Ndikumana avuga ko intererano za PASEM muri ico gisata zari zikenewe.
Uravye ibyo twame tuvuga naho duhagaze ni ibintu bijanye n'intererano bijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire no mu bijanye n'ubutunzi uburoho n'amata by'amavuta kuko mu byo leta nshashi shiri imbere muharamo vyumva hari kugwanya igiturire kugwanya bakaboko sagaseshwaro muri murumva yuko mu migambi umukuru w'igihugu yamari karashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu rorance economique ijeravye murazi ko ari byo PASEM yazobereye je numva aho rero tugiye gukora cyane twisanzuye bose kuko ubi ibiri ko biravugwa na leta nibyo natwe dushira imbere biriko birahura
inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shira hamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano ico gihe amashami yigenga yaramaze igihe yerekana ibijanye niyo nyango ry'agateka kazina muntu hame n'inyuruzi wa ubutunzi bw'igihugu Nubu Faustin Ndikumana atwara parse mu byo gishinze harimo no guhamagarira Barundi guhindura ingendo yabwijwe ijya Amerika kwa tazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata by'intwari bereye no kugwanya ibiturire
tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu twese kuko turiko turubaka suguhezanyayo araba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi heza bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona nitwovuga rero ngo parseme ngo ahango ngo ugiye kure ikintu cyagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubona dusuye ku ruhakaryo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'iby'agateka kazina muntu ibintu byose bigenda bisubira kubera n'ubukene wabwirayi
kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashyirahamwe yigenga amaradiyo ibimenyeshamakuru n'amakungu aha niho umuhinga yigenga ari Bujumbura yabwijwe ijya Amerika ku intango iriko igenda neza gusa yavuze ko leta yotera iyindi ntambwe mu kugwanya kudahana ivyaha bikogwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi cane cane ibibangamira agateka kazi na muntu ikindi umuhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika na BBC ryabongereza yokugurugwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu ibi n'utwara parseme yabigarutse ko asabira yandi mashirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa muri aya harimo nka Forsk, Focode, Akate Burundi, APRODH na RCP yose yaharaniye agateka kazi na muntu akabafunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro abarongo ya mashirahamwe yose barahunze igihugu umwe muri bo Gervais Nibigira icege yacutwara RCP afise umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa
rero iyo ngingo cyakayuko dangiye ejo n'adimashije hamwe y'amashamo yacu yahagaritswe cyanke yaba ayafuswe nyene ashaka kuzakurikwa asohoka mu garagaro hama yonyo kandi n'ingingo iza ifasha guhindura isura y'igihugu isura y'ubutegetsi twarase cyizera yuko kugira ngo iyo sura imene nda gusumba nuko ashobora kuzobona yuko n'amashamo yandi rero nyene ashobora kugororikwa asohoka mu garagaro kugira ngo ateze imbere igihugu ateze imbere akazi na muntu ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu
iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma yaho mu gisata cyo kumenyesha makuru naho urwego rwa leta rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora sense rwari rwarekuriye iradio Bonesha FM imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'2015 gusubira gukora ibi ni bimwe mu byo umuryango w'ibihugu vya Buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka yamara igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika geruka gushikiriza muri raporo ko akiri byinshi byo gukora mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
tugushimire Pierre Claver Inyuma y'ukwezi kumwe ingingo yo kugabanya ibiribwa ku mpunzi ziba mu Rwanda itanguye gushyirwa mu bikorwa impunzi ziba mu makambi atandukanye ziritabariza ku kibazo cy'inzara by'umwihariko abo mu ikambi ya Gihembe baturuka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo barasaba usubizwa iwabo ngo kuko akwicwa n'inzara bo kwicwa n'amasasi Eric Bagire ubusara duhidonido ry'iyi nkuru
Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka w'2021 nibwo hatangajwe igabanuka ry'ibiribwa byahabwaga impunzi ziba ku butaka bw'u Rwanda kandi icyemezo kigomba guhita gitangirana n'ukwezi kwa gatatu gishyirwa mu bikorwa iryo gabanuka ryavuyeho igipimo cya 60%. Aha ni ukuvuga ko buri mpunzi yagenerwaga amafaranga 7,600 buri kwezi mu bufasha bushya impunzi iragenerwa amafaranga 340 angana n'amafaranga 101 ku munsi n'icyemezo cyaturutse ku baterankunga bivugwa ko bahuye n'ibindi bibazo bibasaba izindi nkunga bituma izigenerwa impunzi zigabanuka muri ibi bihe yose yugarijwe n'icyorezo COVID-19 nyuma y'ukwezi bahawe ayo mafaranga ijwi rya Amerika yamenya amakuru ko iyi nkunga bigoye ko yatunga impunzi Uyu mugabo afite umuryango w'abantu batandatu amazi imyaka 24 mu nkambi ya Gihembiri mu karere ka Gicumbi.
Impamvu z'ingaruka zisezegaraga mu kwezi kumwe nuko turya ruko pamu yatubeneye ibiribwa. Urabona hano nta dufite duhinga. Nta handi dufite dukura icyo kurya mu byukuri. Izo ngaruka zigomba kuboneka ndetse nta nubwo ukwezi kwanarinze kwanarangira kuko urumva 300 n'amafaranga 40 anyikiro cy'akawunga niko nabo bivuga. Nana nibiciro ku masoko bingana na 2500 byari biduhagije 600 sore ariko birabyo byabakibazo gikomeye cyane.
Ibyo yavuga ntibihabanye n'ibyo uyu mubyeyi mugenzi we nawe umaze imyaka 24 mu nkambi ya Gihembe avuga ko kugeza ubu baba babyeyi n'abana birirwa basabiriza.
Ku kibazo kigabanuka ry'ibiryo byatugezaho ingaruka cyane. Urabona nk'abantu 8 ko namfata 2024 n'amafaranga 120 ni ibibazo bikomeye cyane. Nge nabuze nuko nyahaha. Turababaye cyane kuko bano bari kuryama. N'abaturanyi ndetse badukikije bahuye n'ingorane ko abana ari gusohoka bakajya gusabiriza n'ababyeyi bakajya gusabiriza. Turababaye cyane, dufite agahinda gakomeye cyane.
Ababa mu nkambi ya Gihembe sibo bigoye gusa gukora imibare ngo batungwe n'amafaranga 101 ku munsi kuri buri mpunzi. Bwana Jean Bosco ukwibishatse kuri inkamba ya Mahama nawe aravuga ko kugabanya inkunga y'ibiribwa byagize ingaruka kuko ngo n'ubusanzwe yariho itari ihagije.
Ubundi ibiryo byari bisanzwe ari nabiki amarera asanzwe ari na make atashobora kugira icyo afasha. Umva rero bakuyemo iriya 60% urumva ryarahuhutse. Abantu kabisa inzara n'ingishi n'ubukene bwinshi cyane.
Mu kwezi kwa kabiri Madamu Emre Friedenberg uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda PAMU yabwiye Ijwi rya Amerika ko ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo rizagorana ariko ko bazakomeza kuganira n'abaterankunga.
Tuzi ko ishyirwa mu bikorwa by'iki cyemezo kigabanuka ry'ibiribwa kizagorana cyane ku munzi, ari nayo mpamvu turi kugerageza gushakisha uburyo bwo kuziba icyuho cy'iryo gabanuka. Ndatekereza ko icyo ari ikintu tuzakomeza kugerageza mu gukusanya inkunga kuko twabonye ko bizaba ingorabahizi ku munzi by'umwihariko muri ibi bihe by'icyorezo COVID-19. Ariko nanone inkunga zakomeje kuba ikibazo muri ibi bihe kubera abaterankunga bacu benshi bagize ibindi bibazo byihutirwa hirya no hino ku isi, ari nayo mpamvu inkunga zagabanutse cyane ugereranije n'indi myaka.
Ijwi rya Amerika ivugana n'abahagarariye impunzi mu Rwanda muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi badutangarije ko bitaborohera guhita baduha amakuru gusa igihe hatangazwa igabanuka ry'ibiribwa ku mpunzi. Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri, yavugaga ko iri gabanuka nta mpungenge rizateza zidasanzwe kuko ngo hari n'ubundi buryo impunzi zikesha imibereho.
Icyagabanutse ni amafaranga yo kurya, ibindi birahari nta kibazo bifite, ku buryo twumva ko guhungabana ntabwo ari cyane.
By'umwihariko ku batuye inkambi ya Gihembe bo bakavuga ko aho kwicirwa n'inzara mu buhungiro byaruta bagasubira iwabo n'ubwo umutekano utaragaruka.
Rako ngo tubijyane n'igihugu cyatwakiriye, tubijyane n'abaturanyi twasanze, byaruta tugasubira iwacu kuko inkota yica neza kurusha inzara.
Kuri ubu hari igikorwa cyo kwimura impunzi zituye mu manegeka nka Kigeme ya Nyamagabe na Gihembe bakabajyana mu nkambi ya Mahama barundi bari gutahuka babagamo, ariko abaturuka i Kongo n'umwanzuro barwanya bivuye inyuma.
Kuvanugira Mahama ni kure, ahubwo aho kujya Mahama batujyana Kongo. Niba Mahama ari duane ya Kongo byatuyobeye. Ako kantu karatubabaje cyane kumva umaze imyaka 20 ningahe mu nkambi wajya kumva kumvugira umusaka y'umuntu gutaha kandi nawe ukeneye gutaha matongo y'umurundi kandi nawe ari gutaha iwawe.
Ijwi rya Amerika yabonye ibaruwa bagera kuri 12 bahagarariye abandi mu nkambi ya Gihembe bandikisha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bamenyesha abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame, bagaragaza ibibazo bibugarije aho bagasanga umuturambye ari ukubasubiza iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo kigabanuka ibiribwa kiragira ingaruka ku mpunzi zibarirwa mu 130,000 mu nkambi zose uko ari 6. Yakabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tugushimire Eric kuri iyo nkuru. Ejo ku munsi w'Imana wari umunsi mukuru wa Pasika ku bakristo bo ku isi yose. Abarundi b'impunzi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro. Babibwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven yabagendeye kuri uyu wa mbere.
Mukuru wa Pasika nka twese impunzi naho wabaye nta munezero dufise, dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi, ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turavye nk'uyu munsi mukuru wa Pasika ukuntu byakurikiranye bamenye cyo abantu dufunze nta muntu yasohoka mugende no mu isoko kuko nta soko nimwe hari ahubwo wabaye nyene twikiye ku mbuga umenya se n'umunsi mukuru ahubwo n'ukuza gusenga bamwe baranabihebye kubera byavanye n'ukuntu bafite ubuzima butoroshye biriwe muhe rumenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima mugasubirwe tugandaye rero n'ukuri turahangayishye mu bino nkandi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe naho butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi w'ipokera ari bwujya udahindura
vuga ati tureke dusohoke mu gahutu kabere nk'abandi ngo tujye pasika neza mu bisabwa na pasika neza twariye biriye mu kaca kandi kuko inkambi yasi batugariye amasoko batugije kira kintu dukusogora twara dutera ariko twara tutunganiye kuko bushaza aratwankiye ko dutera nta minsi mukuru aho kurya umunsi mukuru turiko tuwujyana amarira turi mu marira arenze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise turayita impunzi umenga ntidufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi
nukuri turahangayike imboga ubushaza abana baraburya bagacibwamwo ntituronke ukuntu tubuhindura nta gikoki twateye ngo tufume twahana isombe tubahindurire nukuri turahangayike ahubwo turasabye nk'igisabo nk'ababyeyi ko ari mudufashe murabe na mugene mwotubwira
aha muri Nduta umunsi mukuru twawikoresha iki Kwatana gataronka kwatana gafaranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyu munsi mukuru
epfo munsi mukuru kwere ngawe imbaje nabi nabi nyene bifanye n'ubukene dufise ingwane dufise n'umutekano muke dufise mu nkambi twawe imbaje nje mu babaro bara nko mu yimisi abantu bageze imisi bahura n'ibibazo atwe ko bakenyeze tugiye gusenya bamwe bafata ku ngufu katwiruka ko tukagenda turiruka uraho duhuye bakadufata bakatuguzagura bamwe bakabatwara mu gasho ugize imana nziza bagashika muhira
muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza impamvu utagenze neza ni uko washyitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuwuhimbaza tukiri no mu Burundi nukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu ntaga uzo twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera kandi cyose twaba twifuza kandi ntagahera turonka
kwere mu bijanye n'umunsi mukuru wa pasika umunsi mukuru wa pasika wagenze nabi ku buryo atamahera twari dufise kabisa nta kintu twari dufise nta mahera ntacyo kurya kubera ubukene n'ukuri ntihatari mu Burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha na gahene akayaronka twakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera ata kintu cyo cyose kiya dufise byatumye umunsi mukuru ugenda nabi mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara
ubu nyene nibereye hanyene muhira nta nuwo nubona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje nta nuwo mbona ashobora kumbwira ngo amugira umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana iyo mugirira umunsi mukuru ariko si cyane nibake bashobora kumwanukurura iyo naba mu Burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubu ndi ngaha muri Nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha anya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramwo kugira ngo twikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twarenzwe turi mu Burundi aha mu nkambi burya turahangayitse aha mu nkambi burya turagowe sinumva ngo njyewe jenyine n'abandi na bene wacu n'abandi bose tubaye ngaha mu nkambi tumerewe nabi cyane rwose
kuri twawimbaje mu mubabaro ntangere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka n'ukubungene turonka agafaranga mu itso nk'ingo tugurire nk'utumeranje abana ngo bakuranye akagari ashimase mukuru shweri twawimbaje ko ubukene n'akantu
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Jote mututeza matwi ahani hudusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimiye ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu, amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri mikromari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.